Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabarangukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ariyo se bigira Imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli turayahera ku makuru ku matora muri Kenya sentare ntahinyuzwa muri Kenya yarategetse ko asubirwamwo guharura amajwi yavuye mu bibanza 15 by'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki y'9 y'uku kwezi ingingo iri mu zindi zasohowe ejo ku munsi wa kabiri niyo sentare mu gihe sentare yatangura kumviriza abahakana intsinzi ya William Ruto. Abacamanza bavuze ko gusubiramwo guharura bibwirizwa kurangirana kurangira mu masaha atarenga 48. Sentare kandi yabwiye umugwi wigenga utunganya amatora gutanga intonde z'abiyandikishije gutora hamwe n'ibikoresho bijanye no gutora kugira bisuzumwe. Sentare ntahinyuzwa kandi izosuzuma nimba hari itandukaniro hagati y'amajwi y'abakandida mu kibanza cya perezida hamwe n'ayahawe abandi bakandida nka baburamatari n'abasenateri. Bazosuzuma kandi nimba William Ruto yatangajwe ko yatsinze yararonse by'ukuri amajwi arenga 50% akenewe kugira ntihabe igice cya kabiri kandi nimba harabaye utunenge canke hatubahirijwe amategeko mu gihe cyo guharura ku buryo byohindura ibiharuro. Ibikorwa bya sentare byitezwe ko bibandanya gushika ku munsi wa 5. Muri Afrika kandi abimukira 5 barafuye abandi 16 baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mu ibahari ku nkengera z'amazi mu buseruko bwa Libya. Abategetsi muri Libya bavuze cyo ku munsi wa kabiri ko abo bimukira bariko bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Umutegetsi w'abaje gutabara yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP kugo bwato bwarimwo abantu 27 bose baba nyamisiri. Yavuze kandi ko bwibiye bugeze itormeta mu buseruko bwa Libya ariko ntiyatomoye igihe byabereye. Akajagari k'intambara kadutse nyuma y'icwa rya perezida Muammar Gaddafi mu 2011 kwatumye Libya iba igituro cy'abimukira bava mu karere ka Afrika kari munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Benshi bava mu bihugu by'Abarabu na Aziya y'ubumanuko ahanini bashaka gushika mu Butaliyano ku mugabane wa Buraya. Ubwato bwakoteshejwe na ONU bwashitse mu gihugu cya Djibouti ejo ku wa kabiri bwuzuye amatoni 23,000 y'ingano zo muri Ukraine. Ibyo bifungurwa bikaba bigenewe amamiliyoni y'Abanyetiyopiya bageramiwe n'inzara. Igisata chao ni chita kubifungu kwa pamu. Kivuga ko ubwo bwato bwashitse ku kivuko cha Djibouti bumaze indwi zibiri bwandurutse ku kivuko cyo muri Ukraine kiri ku ibahari yirabura. Umuyobozi wa pamu mu karere ka Afrika y'ubuseruko Mike Danford yavuze ko izo ngano zizogaburirwa abantu bangana 1,500,000 bo muri Ethiopia mu kwezi kumwe. Pamu yavuze kandi mu ntango z'ukwezi kwa Ethiopia, Kenya na Somalia biri mu bihe by'ubugaragwa bwatumye 22,000,000 z'abantu binjira mu bihe by'inzara muri ako karere ko mu ihembe rya Afrika. Umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderano n'andi makungu Anthony Blinken yarashimye ubwo bwato bwashitse yongera ashima uruhara Djibouti yabigizemo. Mwivugwa mu yandi makungu hanze y'umugabane wa Afrika, ibimenyesha makuru mu Burusiya bitangaza ko Mikhail Gorbachev yigeze kuba perezida wa nyuma wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yitabye Imana ejo ku munsi wa kabiri afise imyaka 91. Amakuru iyimenyesha makuru bikesha ibitaro avuga ko Gorbachev yafuye inyuma yo kugwara igihe kirekire ariko nta yandi makuru arengayo yatanzwe. Gorbachev yabaye ku butegetsi hagati y'imyaka y'1985 n'1991. Yari amaze imyaka 20 ari nyuma ya politike. Yarahawe agashimwe kitiriwe Nobel mu 1990 kubwo kuganira ku masezerano kubigwanisha bya nucléaire na perezida wa Amerika w'ico gihe Ronald Reagan. Abarusiya ariko bamwagiriza kuba uburusiya bwaramucikanyemwo ibice ibihugu 15 mu gihumbi kimwe amajyana 991 ibihugu byahoze bicuditse nawe navyo biramuvako. Iturukanzu ry'amakuru rya leta y'Uburusiya TASS ryavuze ko Gorbachev azoshingurwa i Moscow haruhande y'umutambukanyi wiwe. Tugaruka ku mugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge rivuga ko abantu 64,000 banyurujwe mu mwaka uheze ku mugabane wa Afrika biyongereye hafi ica gatatu ugereranije n'umwaka uheze. Croix Rouge ivuga ko intambara arizo zituma abo baburirwa irengero kandi ko Nigeria iharurwamo abarenga 25,000 barimwo abana hafi 14,000. Umugwi w'abategetsi bo muri Croix Rouge abo muri komisi ijejwe agateka ka muntu muri Nigeria abo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda hamwe n'abo mu gisirikare barahaye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ejo kwa kabiri hari ku munsi isi yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abateshejwe ingo zabo. Abategetsi bavuga ko ibi bitigiri bitanzwe birimwo abarenga 200,000 bamenyekanye kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze.
Urakoze Aloys Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarenganyo mu Rwanda risaba ko hokoreshwa ubundi buryo bwo gutanga ibihano ku byaha byoroheje.
Byabaye nk'umuco umushinjacyaha gusapfa kugera imbere y'umucamanza ati nk'iminsi 30 iyo gukora iperereza. Hakwiye kugira ikindi giteganywa. Gufunga si cyo gihano cyonyine, si nacyo kigomba kubigisubiza.
Uyo ni Marie Immaculée Ingabire ayobora ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarenganyo Transparency International Rwanda. Abagore bava mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko bakora urudandazwa ndengambire rubayabaye bahuriye mu nama i Kigali mu Rwanda kugira bahanahana ibyiyumviro ku kazi kabo ka misi yose. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru y'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu Rwanda, ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarenganyo Transparency International Rwanda yahamagariye leta ku kibazo cy'ibitigiri by'umurengera by'abanyororo mu mabohero. Iryo shyirahamwe rivuga ko ibyaha bito bito bitotegerezwa guhanishwa umunyororo gusa. Eric Bagirubusa niyo nkuru dufitiye.
Imibare ikubiye mu bushakashatsi bw'uyu muryango iragaragaza ko mu myaka itatu ishize aho kugira ngo ubucucike bwo mu magereza yo mu Rwanda bugabanuke burucaho kwiyongera. Uwo muryango ugaragaza ko ibi bikomoka ku bagafasha umwanzuro wo gufunga no gufungura by'agateganyo bagakomeza kubona ko igihano ari igifungo gusa. Nyamara mu mategeko yo mu Rwanda hari ubundi buryo 12 bwagakoreshejwe cyane ku byaha bisanzwe. Harimo gutanga ingwate, kumvikanisha abagiranye ikibazo, kwishyura ibyangijwe n'ibindi. Bwana Jean-Claude Rwibasira umwe mu bakoze ubushakashatsi avuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha, ubushinjacyaha no mu bucamanza akomeza kugaragara batinya gufata imyanzuro ikwiye banga icyo rubanda bashobora kubatekerezaho nyuma yo kuyifata.
Ugasanga ibintu bigenda bishenye umugenzacyaha agatinya kuba yafata icyemezo aho gato dosiye n'ijye ku mushinjacyaha niba bizarira. Yagira ku mushinjacyaha nawe akavuga ati ha atazavuga ko nari kwirunaka. Nubwo abona rwose hari muri izi ngamba yazikoreshaga mu rugo. Yagira mu rukiko umucamanza nawe akayasinya dosiye. Abantu bose bagiye batinya bahererekanya. Kenda mu bikora gute? Reka nanjye mukubite iminsi 30 ubwo najya mu mizi. Ubwo tuzanaliza dosiye yo kwiteka.
Ku bantu basaga 270 bakoreho ubushakashatsi, benshi bemeje ko bidakwiye gufata abantu bakihutira kubarunda mu magereza, kandi hari ubundi buryo bagahamwemo bikanateza imbere igihugu aho kugihombya.
Icya mbere barebye uburyo igihe umuntu amara ategereje kuburana, wenda azakatirwa iminsi 15, kuvuga ngo amufunga by'agateganyo, rwose si ngombwa. Ashobora gushyiraho ibitekerezo izindi ngamba, ariko ibi byaha bito ntihagire umuntu ubifungirwa, yaba ari gufungwa by'agateganyo cyangwa guhabwa igihano cy'igifungo.
Madame Makire Ingabire ukuriye umuryango Transparency International Rwanda nawe avuga ko iki kibazo cyo gufata abantu bakihutira kubafunga byitwa ko bafunzwe by'agateganyo bikiri ikibazo gikomeye ku gihugu.
Byabaye nk'umuco umushinja cyangwa gusapfa kugera imbere y'umucamanza ati minisi 33 iyo gukora iperereza hakwiye kugira ikindi giteganywa. Gufunga si cyo gihano cyonyine, sinacyo kigomba kubigisubiza, kuko ntabwo tugiye kureba twasanze gufunga bikerereza byinshi. Hari wowe ubwawe, hari umuryango wawe, ariko hari n'igihugu. Ari amafaranga gutunga akakuvuza urwaye akakugurira imyenda yagakoze ikindi kizamura iterambere ry'igihugu.
Bwana Théophile Mbonera, umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutabera mu Rwanda, avuga ko ubushakashatsi bwakozwe buratuma hongera kubaho ibiganiro ku nzego bireba bakarushaho kubahiriza iby'amategeko ateganya mu nyungu za rubanda.
Icyo tubona cy'ingenzi ni uko amategeko yaba ari amategeko anogeye ababereyeho, aribo abanyagihugu atorerwa. Icyo rero mu by'ukuri ni deba cyangwa impaka mu buryo butumvwa kimwe, ku buryo ngira ngo aho bigeze ubu bushakashatsi duhawe bushobora gutuma wenda impaka zongera gusubukurwa, wenda abantu bakabiganiraho neza koko bakareba niba uko birimo byumvikana mu bushakashatsi ariko kuko abanyarwanda babishaka cyane.
Imibare igaragara mu bushakashatsi iravuga ko abasaga 84,000 bafungiwe mu magereza yo mu Rwanda, muri abo abasaga 61,000 nabo bafungiwe ibyaha bisanzwe, barimo abagera ku 12,000 bafunzwe by'agateganyo mu magereza 12 yo mu Rwanda, hatabariwemo abafungiwe muri za station za polisi bataraburana. Ni mu gihe mu mwaka w'2020 abari mu magereza banganaga n'66% bagize 136% magingwa yaho ubucucike mu magereza burabarurwa ku 74%. Kuri bwana Andrew Kananga uyobora umuryango Legal Aid Forum ufasha rubanda kugera ku butabera, avuga ko imibare igaragara mu magereza muri ibi bihe yaherukaga nyuma gato genocide ikirangira, nawe agakomeza kugaragaza ko biteye inkeke ku muryango nyarwanda n'igihugu muri rusange.
Legal Aid Forum rero kaba ari ikintu kiduhangayikishije, kandi tubona yuko cyakishyira cy'abantu 111 gutinda bataraburanishwa ubwabyo kuba ari kwica uburenganzira bw'umuntu. Icya kabiri nanone iyo ufungiye abantu mu magereza yarengeje kapasite yayo ni ukubangamira uburenganzira bw'abantu, kuko niyo bafunze kubera ko bakoze ibyaha hari uburenganzira bundi amategeko abaha. Akaba niyo mpamvu rero twumva ko inzego zikwiriye guhura zikaganira.
Imibare iheruka gutangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda igaragaza ko mu ngengo y'umari y'2019-2020 uru rwego rwahawe amafaranga asaga miliyari 18. Ku bakoze ubushakashatsi baravuga ko urubanza rwarigiye mu mucamanza bisa n'ibidapfa gushoboka ko rwaburanishwa mbere y'amezi 6. Ibyo barabishingira ku kuba imanza zajuriwe mu mwaka w'2020 muri uyu mwaka ariko zatangiye gushyirirwaho itariki y'iburanisha. Ehubugira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Abagore bava mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko bakora urudandazwa ndengambibe rubayabaye bahuriye mu nama i Kigali mu Rwanda kugira abahanahana ibyiyumviro ku kazi kabo ka misi yose. Inkuru twateguriwe na Desire Atungimana.
Abo bakenyezi bakora urudandazwa ku mbibe zitandukanye z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bahura n'ibibazo byinshi mu kazi kabo ka misi yose nk'uko babyivugira. Bamenyesha ko hari abakubiturire, abaturubikwa n'inzego z'umutekano n'abakozi bo ku mipaka. Benshi muri bo bagakora bahomba kandi bafise amikoro make. Ibyo bibazo muri Trademark East Africa bajejwe guteza imbere urudandazwa rw'abakoresha imitahe mito mito na minini bamenyesha ko babizi, ariko gituma inama nk'izi zikunda gutunganywa. Patience Mutesi wo muri Trademark East Africa amenyesha ko bategerezwa kwama bigisha abakenyezi kugira bamenye icyo amategeko bari kurira n'ikizira.
Ubucuruzi buciriritse tubona ko ikigero kirenga 70% ari abagore bakora mu bucuruzi buciriritse, kandi baba bafite imbogamizi nyinshi cyane. Muri trainings nk'izi ngizi tuba dushaka kubakangurira, kuko ugukangurira abantu ntabwo ari ikintu ukora rimwe ukabireka. Guhora tubibutsa niba hari abapolisi barimo kubabangamira ntabwo ari byo, mugomba kubirega. Niba hari domestic violence cyangwa violence ku maborders mugomba kubirega, kandi hari n'uburyo bwo kurega.
Kubera izo nyigisho bakunda kuronswa, abakenyezi baremeza ko zimaze kubagirira kamaro. Wingabira Mida akorera ku mupaka wa Kobero uhanura urubibe na Tanzania amenyesha ko yasanze gukorera mu muco biteza imbere kurusha kwa muca mu nzira za magendo.
narigeze kuba nkora ibyo byo guforda ndabona ukuntu bihombya maze guhomba gose niho handuruka haza amashira hamwe hari shira hamwe afabe shira hamwe rifasha abakenyezi badandaza mu Burundi yarajeje twigisha ko udandaza udaciye mu muco utwufite twose ushobora guhera twanduruka turabivamo izo nyigisho zinjamwo naye nemera kuzanda zisagurira abandi niburi buri ubu nimba twari 50% dukora ubwo rudandazwa bidaciye mu mategeko ubu nta batanu woronka
eka na Musayija Mugabo ushaka umunyatanzania akorera ku mupaka wa Kabanga uhanurubiwe n'u Burundi aremeza ko inyigisho zibafasha byinshi
twarahura n'ingorane cyane tugahurana zambonera kure zikatwambura amafaranga cyabure zikakubwira ati gumiza ngaho wa muzigo uzowudandaza nejo uduhaye ibyangombwa kwa ugasanga bijya bintu fise birimo biragenda kononekara kacusanga bihombeyemo ariko bureta ya Burundi na Tanzania twarumvikanye bagiye kubigira neza kugira batorohereze tuze turadandaza mu Burundi na Tanzania
abakorogo rudandazwa ndengambibe muri kano karere ka Afrika y'Ubuseruko baremeza ko amatagisi y'umurengera basabwa ku mipaka atuma bakora bahomba kandi bakoresha imitahe mito mito Kalisa John Bosco umuyobozi shingwa bikogwa wa East African Business Council ijejwe ubuvugizi bwa badandaza amenyesha ko hari bamwe batoza amatagisi ku mipaka batazi cy'amategeko avuga amenyesha ko ibidandazwa bifite agaciro k'amafaranga atarengeje amadolari ya Amerika 2000 byategezwe kurengana atakirinze gusabwa ati nama nkizi zituma hari abaronkera umuco
etide y'ABC yakoze twasanze ahenshi bitubahirizwa ugasanga abakozi ba duhane nago babyumva nango se baragora abo bakora ubwo bucuruzi iyo mpamvu rero dufite inama kugira ngo twunganirane ibitekerezo turebere hamwe twakora iki kugira ngo dukangurire abadamu cyane cyane abakora ubwo bucuruzi bwo kumepaka uburyo bakoresha iyo instrument kugira ngo be kubangamirwa bakomeze bakora ubucuruzi bwabo ari nanzitizi nyinshi bahuye nazo
mu bihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ari vy'u Burundi, u Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudani yo mu Maroko na Republika ya Demokrasi ya Kongo hasivye Kongo gusa Kalisa John Bosco akaba yamenyesheje ko ataramenye impamvu ico gihugu casivye kandi bikenewe byose byari byakozwe kugira citabiriyo nama Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Abarundi barenga 90% nibo bakoresha inkwi mu guteka bituma ibiti n'amashamba ateraho na mu Burundi ni mu gihe leta y'u Burundi itera kama Abarundi kwijukira gukoresha umwuka mu guteka ibyo bafungura mu ntumbero yo gukingira ibidukikije inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye I Kigali mu Rwanda
naho leta y'u Burundi itera kama abirongoye kwijukira gukoresha umwuka mu gukinjika ako kama gakigwa n'abake cyane bamwe muri abo basanzwe baba mu makaritie atandukanye y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika akarusho go gukoresha gaze
icambere nuko aho ukorera hari isuku ibyo ushaka gukora urabikora mu mwanya muto kandi binyarutse cyane abo duhura nako twazaba bashaka kubikoresha nuko usanga benshi agira impuwe ngo nkamwe cokonone karaco turika mu nzu mugabo nabwira yuko urashaka kuyubakira aho ikorera ahantu hose kujya nimba urawotinya ko amakara yavagwa ku muntu niki nkajewe maze nk'imyaka ine ndabikoresha nta ngaruka mbi ndabona nta nisanganya ndahura nayo gukoresha gaz birafise akunguko kurusha kuja gukoresha ya makara
ibyo biruko mu gihe hari abandi batari itabira kukamu kareta kumvuzi tandukanye
Mubu umuntu arashobora kugenda kurujya gurisha makara akamuha amakara ya 500 agateka gahisha mugabo gaze n'ushobora kuzogenda kugura ya 500 buryo usanga umunyagihugu afise no vuga nti afise mikoro make ugereranije n'uburyo ugukoresha gaze bisaba ego gukingira ibidukikije ni byiza cyane mugabo leta yubanze karaba nyambara ko gashahara koduzwa nyambara iyo gaze yogabanya ubiciro ariko muri ivyo hakabamwe kimwe
abahinga mu bidukikije bemeza ko abarundi baharu wa kuri 96% batarijukira gukoresha umwuka ibituma ibiti n'amashamba bigiramirwa Manyakiza Silvestre numwe muri abo bagenzi b'ibidukikije yubahura abarundi kugira batinyuke bakoreshe uwo mwuka
Nico gituma rero abantu bateza kuvyumva bagahimirizwa bakigishwa bakamenya gukoresha iyo gaz ibintu byo uko nyine bayikoresha ibintu byose ubikoresheje nabi byamaze impanuka imodoka turayitwara imwe essence isanse isunzi ya gaze gusha mugabo hariho ingene teza kubiraba
inosabanirwa n'inzigo arongoye runani rw'amashirahamwe yishinze gukengera ibidukikije mundu leta y'u Burundi yari yahariye ibidukikije mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka yashikirije amakenga ku izina ry'urunani arongoye yaguye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko hatagize igikorwa mu maguru masha amashamba n'ibiti bishobora kuzimangana
ayo mashamba nababwiye yuko igice ariko kingana n'amahegitari hafi 172 ayo nayo ugereranije kugata ku Burundi buriko ni bice 7%. Hanyuma ugacusanga mu byigwa byakozwe abarundi bakoresha 9% mu bijanye n'ibiti bacana bakoresha n'ibindi. Murumva ko tugeze ku rugero ducana canke dukoresha ibindi ibiki tutafise. Murumva ko mutandukanije mugakuramo murasanga hari ibiharuro 2% by'ibiki dukoresha tutigeze dutera.
Kubijanye n'injizwa ry'umwuka mu gihugu kugira bikunde abarundi bawuronke kubwishi bongere bawumenyere buhoro buhoro hari biriko birakogwa. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu ariko ashikiriza ku munsi wa gatanu w'indwi heze iby'ubwo bushikiranganje bwaranguye mu mezi atandatu aheze yashikirije ko hari amashirahamwe yahawe isoko
guteza imbere iby'amagaze yo gutekesha amashirahamwe no vuga nka Bujumbura Gas Company n'indi shirahamwe twita Taifa Gas yaremerewe kurangura uwo murimo wo kujya kurangura amagaze hanze.
Ingingo ya 48 yo mu itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi yari gukoresha mu mwaka w'2019 ushiriwe 2020 yari kurira abagwiza tunga kwinjiza umwuka mu gihugu badatanze amakori n'amatagisi ariko gushika maginga ya abarundi na cane cane baba mu bisagara ntibarijukira ku bwinshi gukoresha uwo mwuka bita gaze mu Gifaransa.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo ateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindo.
Mwaramutse neza, uyu munsi turaganira muri macya cyane ku myigaragambyo imaze imyaka 59 ihinduye amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo guharanira guca ivanguramoko. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1968 itangazo rya President Abraham Lincoln rica ubucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari ryujuje imyaka 105. Ariko ntacyo ibikorwa byose byo gusaba uburinganire bw'amoko mu nzego z'ubuzima busanzwe bw'igihugu byari byaratanze. Nibwo imiryango inyuranye y'abazungu n'abirabura yishyize hamwe ikoresha imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu yarimo amashyirahamwe y'abakozi, amashyirahamwe y'amadini, amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu n'andi n'andi menshi atandukanye. Imyigaragambyo yabaye ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1968 mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC imbere y'urwibutso rwa President Lincoln ku rubuga runini rwitwa National Mall hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche n'ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress. Bari bayise urugendo rwo guharanira umurimo n'ubwigenge rwakoranije abantu barenga 250,000 bari baturutse imihanda yose y'igihugu. Igitangaza cyari kitarabaho. Abahanga mu by'amateka na politiki bemeza ko nta koraniro na rimwe rizwi mu gihugu ryari ryarigeze rihuza abantu bangana gutya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yaho, barimo n'abazungu benshi. Ijambo nyamukuru ryabaye irya Pastor Martin Luther King ryiswe I Have a Dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Naryo abashakashatsi bemeza ko ari ryo rihambaye cyane kurusha izindi diskurze zose ndetse n'izindi zose z'abantu batandukanye zamamaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose.
I have a dream. The former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Martin Luther King aragira ati, mfite inzozi ku munsi umwe abakomoka ku bari abacakara n'abakomoka ku batunze abacakara bazagera aho bicara hamwe ku meza amwe y'ubuvandimwe. Mfite inzozi kw'igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo. Ijwi rya Amerika. Iyi myigaragambyo yo mu 1963 n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye byo kurwanya akarengane, ubusumbane, ivanguramoko, gukumira kubura ubutabera, byose binyuze mu nzira z'amahoro, byabyaye itegeko ryitwa Civil Rights Act yo mu 1964 rica ivanguramoko, ivangura nkomoko n'ivangura bitsina mu kazi, mu burezi, ubuvuzi n'ahantu hose hahurira abantu benshi. N'irindi tegeko ryitwa Voting Rights Act ryo mu 1965 rivuga ko buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa, kandi ko inzitizi zose zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku isabukuru y'imyaka 59 y'iyi myigaragambyo n'ijambo ry'indashyikirwa I Have a Dream, President Joe Biden yasohoye itangazo ati bahagurukiye umurimo n'icyubahiro cy'akazi. Bahagurukiye uburenganzira bwo gutora cyangwa kwicara aho buri wese ashaka mu buriro. Bakoze urugendo rwo kumva ijambo ry'agatangaza ry'umuvugabutumwa. Baharaniye Amerika y'amahirwe amwe ku Banyamerika bose kimwe. Tugomba gukomeza uru rugendo rwa Dr. Martin Luther King Jr. n'abandi bose nkawe barwanira ko Amerika iba nziza buri gihe kurushaho. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti muduteze amatwi, aha ni dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza aho muherereye hose.
Bakarolero, batanga makuru, ahumura.